iyi mumva ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi iganiro by'Ijwi ry'Amerika risamiye ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nongeye ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremeshejwe muri studio ya 18 nk'uko vyama kirongowe na Jordan Ntinahazo.
Wikoreye nk'amateke ubahereza nk'amateke atanu, ari ibigori ubahereza nk'ibigori bitatu, ari ubududu ubahereza ubududu butatu. Ibyo byose barabigusaba kuko bavuga ati ubibuze utanga amafaranga, igitoko urahanyura ukabahereza ihando ryose ukabahereza.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye imikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Congo, yidogera co kimwe n'abagenzi biwe abajeje umutekano muri ico gihugu baburabuza mu kubasaba ibiturire iyo bagize utwo baronka two gushora kugira ngo bashobore kubaho. Iyo nkuru co kimenye abapasoni bahungiye imikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda bemeza ko bariko baraharikwa ku bwinshi. Turazigaruka ko handi hato, mugume ku maradio yanyu. Ariko mu nkundire manze ndabwire muri make ku munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yarayatangaje ko ababajwe cyane n'urupfu rw'abimukira bapfiriye mu ibahari ya India ku munsi wa gatatu no ku wa kane. Ni mu gihe abimukira bashika ku 300 baturuka mu bihugu bya Ethiopia, Somalia batawe mu ibahari India bakuwe mu bwato bwagana mu manuko bw'intara ya Shabwa muri Yemen. Abashika kuri 56 muri abo bimukira baratwawe n'amazi, nayo 65 bakaba kugenda ino saha bataramenya iyo barengeye. Ku mugabane wa Amerika, Perezida Donald Trump yatangaje ko mu gihe Korea ya Ruguru yohirahira igatera intambara yo kwibonera ko ivyo nayo nyene itari yibaza. Hejo Trump yabwiye amenyesha makuru ko ivyo yatangaje mu minsi iheze aho yasezeranye ko hazokwaka umuriro n'ishavu mu gihe Korea ya Ruguru yobandanya umugambi wayo wo guhingura ibigwanisho ruhonyanganda. N'ubu iryo jambo akirihagaze ko umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Ubudagi n'ayandi makungu Sigma Gabriel yabonanye na Perezida Salva Kiir wa Sudani umanuko ejo hamwe n'abandi baserukiye leta irongowe na Perezida Kiir ku mugwa mukuru ico gihugu y'Ijuba. Umubonano wabaye inyuma y'umunsi umwe gusa Gabriel avuye mu gihugu cy'u Buganda aho yabonanye na bamwe mu mpunzi z'abanyesudani y'umanuko baraho muri ico gihugu cy'u Buganda. Gabriel yasavye abategetsi ba Sudani y'umanuko ko botorera umuti ibazo barimo biciye mu mahoro kandi atawurenganijwe. Avuga ko impande zompi zategereza gutumirwa mu twigoro turiko turakogwa mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano aho muri Sudani y'umanuko. Ntuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika muri komu twumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda turumvikana tankomanzi kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kutwumva mukakurikirana n'ibiganiro byacu bitandukanye ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, kuruga rwa Facebook yacu VOA radio yacu. Turabashikiriza amakuru ku mwanya ku mwanya, tukongera tukabashira ko n'udufoto tw'inkuru tuba twababwiye.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikazi impunzi z'abarundi zahungiye imikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ya Kongo n'abandi banyagihugu b'abakongomani baba muri iyo micungararo bahora bakorera ivyashara vyabo mu mihana yo muri territoire yahitwa Fizi. Baridogera amafaranga y'igiturire agera ku 500 y'amakongomani basabwa n'abajeje umutekano muri utwo turere. Inkuru hirambuye n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Izimpunzi z'Abarundi kimwe n'abaturage b'Abakongomani bavuga yuko binubira imisoro basoreshwa na bamwe mu bakora mu nzego z'umutekano zirimo abapolisi n'abasirikare baba bari mu kazi ko gucungira abaturage umutekano mu misozi ya Rusenda aho basoresha abagenzi n'abandi bacuruzi baba bajyanye ibicuruzwa byabo mu Rusenda cyangwa bivanye mu Rusenda babijyanye mu misozi miremire yo mu Bibogobogo ibi bakaba bajya babikora buri wa gatatu na buri wa gatandatu aho haba urujya n'uruza rw'abaturage baba bavuye mu bice bitandukanye dukanye byo mu karere k'imisozi miremire yo mu Bibogobogo
twebwe tugiye gukorera imurenge turagenda tugashikaye tumaze gukora hari gihe tuvaye tutahemwe n'igihe tutari bwaheza akazi iyo tuje tuko turataha abapolisi bari ijyaruguru nyene bategereraho baratubaza ati nire mwebwe kumutashe kandi mwe mwagiye gukorera aya mafaranga amutwaye ibihumbi n'ibindi byinshi ni kubera iki mushobora kugenda mutatanze ayinzira kuko usanga bakwatse 500 wakoreye ibihumbi 2 500 shikanya amafaranga 15 muhira
iyi mpunzi nayo yari ivuye mu mwana wo kuri Nyagisozi yikoreye umuzigo w'amateke itashatse ko tuvuga izina ryayo ihamya yuko aba bapolisi baba bari mu misozi yo mu Rusenda bajya babasoresha amafaranga y'inzira 500 y'amakongomani
twamanutse bamwe bararengana ntacyo nta mahera babatse ariko tuhageze bake batwaka ngo nitusiga 500 batizwe ntawe dufise aho buri katugende mu isoko turaza kuyariha tugarutse ngo ya ngo tuvuze dusiga 500 nta mahera nje ndamuhaye 500 ngo ningende nkirwa niwacu turi kumwe mureke tudiyene ngo nawe nari ha 500 cyari ha 500 ngo mugenda muvuga ngo NL ngo niyo igenda ngo ibarihisha ngo amahera cyatura ngo nimugende iyo mujya cyo turamandanya turigiye
uretse aba bapolisi basoresha abacuruzi n'abagenzi amafaranga 500 y'amakongomani abasirikare nabo baba bari ku burinzi hafi y'umugezi wa Rusenda bagenda basoresha abacuruzi biribwa babikoreye abatabifite bagasabwa gutanga amafaranga y'itabi
bo barakubwira wikoreye nk'amateke ubahereza nk'amateke 5 ari bigori ubahereza nk'ibigori 3 ari ubududu ubahereza ubududu 3 ivyo byose barabigusaba kuko bavuga ati ubibuze utanga amafaranga igitokura hanyura kabahereza ihando ryose kabahereza tusaba yuko twe tugiye kurondera icyo twogera bona ko ubuzima bugoye mu nkambi tugashobora kugenda kurondera hijya kugira urabona ko bigoye gihe badupokeza katugora kugira ngo mwanya wo kuronka ibyo kujya biba byatebe twosaba yuko tworohereza mu nzira tukarengana nk'uko turabene gihugu nyine twaje tukaza mu gihugu cya Kongo tukishara bakatworohereza tukajya kwihigira ibyo bintu hatavyo kutwaka makori cyangwa ibiki bakaduhereza amahoro tukaguma twirenganya nk'uko abandi natwe tubafata ngo tubake amakori bakubararengana
Shimimana Anne Marie haritse saba abapolisi n'abasirikare bahora basaba rubanda rugufi gusorera imizigo babikoreye
basaba kugira ngo badutunganirize umuntu ashaje utwiwe n'utwa bayakoreye ugarutse kandi ugacuba hako urumva ni nk'ukunyagwa baba bakunyaza kandi bawarushe ebona kuva hariya n'imimana kukazuruha ukarindusha ikino urahwera ukayitubagabanitse urumve ni kibazo turabasaba ko bareka kuza baratwaka ibyo tushoye
umuyobozi wa societe civile muri groupe mayo bararanoro ari na inkambi yo mu Rusenda iherereyemo mu kubanya mutambirwa avuga yuko iki kibazo cy'abasirikare n'abapolisi bagenda basoresha abaturage mu misozi ya Rusenda bagiye bakivuga mu nama z'umutekano kano ariko kugeza ubu ntacyo barahindura abashinzwe umutekano mu Rusenda ku ruhande rwabo tibimezanywa n'abavuga yuko abasirikare basoresha ibiribwa ariko bemeza yuko hari ijya abaturage babaha imyumbati cyangwa ibitoki ku bushake bwabo ndore ko ariko byari bisanzwe na mbere yuko aba basirikare baza gukorera mu Rusenda si mu nzira iva mu Rusenda ijya mu Bibogobogo yonyine inzego zishinzwe umutekano zigenda zisoreshamo abaturage amafaranga ahubwo n'abasirikare baba bari gucunga umutekano ni barabara riva mu Rusenda rya Uvira mu bice bya Ruhanga Kabimba Kopera bagenda nabo basoresha abagenzi bari ku mamoto amafaranga yo kugura amabuye itoroshe ibyo bita pile ya usalama inzego zishinzwe umutekano zikaba zarashize mu mayira atandukanye yo muri teritwari ya Fizi na Uvira abasirikare kugira ngo bagende bagwanya abajura bitwaje imbunda bahora bambura abagenzi n'abacuruzi ndetse ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda aho mu ntara y'Amajyepfo
urakoze Vedaste Ngabo tuvengaho mu Rusenda dukubitire gato mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza mu ikambi ya Mahama aho bukene buriko buratandukanya imiryango abashingantahe badaharitse binjira abapfaso n'ibifise abo bambitse impeta bagasigara bifumbereje Desire Hatungimana
guharika sagasesejwe ari muri imikambi ya Mahama abagabo basigaye bata abo bavuye mu Burundi bubakanye bakinjirira abakiri bato canke abafisi ico birengeje uno mukenyezi amenyesha ko umugabo yamutaye akirongorera uwundi gushika naho basigaye bamusanga naho akorera bakamukubita kugira ntasubire kucisha mu kanwa izo ngorane afise
nkunga naje nizanyitse nyasanga umugabo n'atabaye guhunga bwa mbere maze kushikino rero nawe cyazana ubundi mukore cyaca ngo mande jenyene ndasanga nyene baramwanje turi kumwe ngaho nibo twagiye tugumana uburyo nabo banyihindutse emwe bandera hamwe niworaba murundi jenge nuko uroye yunze hamwe na mwene wabo basanga no muhira aho mukazi narose bakaza kumubitirayo
uno mukenyezi wewe umugabo yamutanye abana bane yinjirira umugore w'abana batatu ikimuteye umubabaro nuko iyo hageze gufata ibifungurwa uwo mugabo acaza akabimutera ko uwo mukenyezi akabura icareresha abana
urumva ukungene byifashe iyo ntetse utugarama aca dusehera ku bandi bavura utwo ntetse nk'ubu unyu utugarama mperuka guteka two ku kwezi guheze natuririye mu gahinga naratufashe ndatubiyitsa mvuga ati ntazoze nagiye no guhiga udukwe ku rusumo ahita aduterura abana bamvire ko n'inzara ca duhita turagwana ngo intume ndamuha kwivyiwe kubera turi kumwe ku gifoto navuze kijengera mpege cefu wa village atome atugaburire hanyuma hasigaye ndoja muri haseri kubivuga abatumi bagukure kushi uzurashira uwo mugore wawe jewe utwabana banje ndatumenye uko ngene ndatujera
ndabyumvise yaraguharitse
yego yaramutoya ariko ntabwo barishira hamwe agenda nyene bwa burayi
abaremesha kiyago bahima hama baremeza izo nkuru bakamenyesha ko benshi ibiva ku bagabo bakunda maronko bakinjirira abo babona bafise amikoro
kandi kondaraba nkamperereye nabo tubanye nibazo bihari kenshi biva mu bukene biva mu bukene abagabo batihanganira ubukene ntibabumve n'ibyo bafise bakabona ko kumbura gihirya no hino ariho yoronka agasumba kandi niko ndabibona kuko kuri kuraraba abenshi batogore ba kandi bakinjira n'abagore bafise n'abana basumba nabo basize mu rugo iwabo babyaye bakaza kubana n'abagore bafise abana basumba n'abiwabo mba nifate ikomeye
kibatwara kenshi n'igihe
nibaza yuko baje kurondesha bataronka mu rugo kagasosi bangateka neza bivanye n'ubukene bwo mu rugo wiwe hajya reragiye agasanga hasumba muhira kubera wa mutima muke cyanke yangese asanzwe afise gatatu urugo wiwe akinjirira ubundi mudamu usanga ari kibazo gikomeye cyane
abakenyezi babaremesha kiyago basaba ko hoba ibihano bikomeye kuri abo bagabo binjirira abandi bagore basize ababo mu nzu akanasaba ko n'abo bagore basambura izubatse nabo nyene buhanwa bikomeye
dusaba yuko nk'abategetsi bobijamo uyo mudamu yagaragaye yuko yatwa umugabo w'abandi agahanwa kuko abakenyezi ego abagabo baraduhohotera ko baraduta mu ngo bakarutana abana ibibazo umugabo n'urya mudamu yagaragaye ko yatwa umugabo w'abandi agahanwa agahabwa ibihano ku buryo n'abandi bari inyuma babona yuko ari ikibazo bose gutwara umugabo afise undi mugore nibemere namba ya burundi yihunganye ni yihungana gumana umuco agumana karanga arira abana mbere badatabaza naho yigumane wenyene ibyo nabazanye abana abagumana kuko birababaje cyane kubona nk'umugabo aturugo akinjira urundi rugo birababaje cyane nk'umuntu umubyeyi nawe urumva nawe uko ari ibintu bibabaje cyane
ariko urumva ko n'abakenyezi ntamwebwe mubifise mu ruhare
ibyo sindabihakana ndabyemera kuko uravye nk'abo bagabo apfa mu kaja mu rundi afi mu rugo rw'umukenyezi n'abana biwe inge mu rugo rw'umugore n'abana b'undi mugabo urumva ko natuse uruhara cyo tunasaba yuko abajeje guhana bohana n'abakenyezi bagaragaye muri ibyo bintu byo gutwaragwa abandi ko nabo ni icyaha kandi kibabaje
uwo muremesha kiyago yaganiriye n'ijwi rya Amerika aremeza ko ahashikana amaso ingo zishika 20 zasambutse kubera iyo ngeso yadutse muri iyo kambi ya Mahama. Deziratungimana, Mahama, ijwi rya Amerika.
Mbere ngo nishime kare
ijwi rya Amerika turabandanya rero ni gice cha kabiri cha kino kiganiro iwanyu mu ntara urabizi ko misi yose nkano mango cha tubatahiriza abanyu baba bari mu makambi canke abari hagati mu gihugu cy'u Burundi akarimbo duhereye ko rero no munsi ni amarangamutima kamico de best amarangamutima twovuga ko ari nka twatugeso twiza ngirango turaza rero kugura imirongo kuri mwebwe muri hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi abahungiye makambi atandukanye mahama mu gihugu cy'u Rwanda aho muri Congo na mwebwe turaza kubibuka abari za Zambia ijuru rya Amerika ririho kubera mwebwe kino kiganiro ni canyu Ijwi Amerika utwumviza wa mbere ari ku murongo mwiriwe neza
mwiriwe
Nikola muri mu gihugu cy'u Rwanda majahe
mu karere ka Nyagatare
mu karere ka Nyagatare havugwa makinga mu karere ka Nyagatare ga Nikola
ni byiza ni mu gihe
nta kibazo nuko Nikola akandi kazina kawe ni gute
Biririza Nicolas.
Mhm. Ugashaka kuno munsi tukuramukiriza abandega Nikola.
Mpita bavande mwe babo muri America.
Mhm.
Ha witwa Celeste.
Mhm.
Witwa Shima.
Mhm.
Nadine.
Mhm.
Nadia ni witwa na.
Mhm. Bose ukabipfurize kuno munsi.
Ndabifuriza umunsi mwiza n'amahirwe masa mu byo bakora
urakoze cyane gose Nikola nawe ngaho onye mu gihugu cy'u Rwanda tukwifurize kugira umunsi mwiza
murakoze cyane
aka nimero ka WhatsApp yacu mushobora kudutera kwa kamubwira ngo duce tubahakanya ko gutasha ni guteranya rimwe amajana abiri na kabiri amajana ane na mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe guteranya rimwe amajana abiri na kabiri jana ane na mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe turafite na Duhayimana ku murongo Duhayimana mwiriwe ego akandi kazina ni gutega Duhayimana
ni Aroni
Aroni uhereye amajahe ga Aroni
ndi mu gasho mu ntara ya Muyinga
mu gasho mu ntara ya Muringa Aroni kumenga uri kuvuga nkaho umenga umwanya ntumeze neza ngahe muyinga
oya ni ziza gusaka
eh
nade ni kibunda kihari izuba ntijyaho kandi yose ariko naho ndi harakanye kubera ne mu nzu gose
ikibunda
ego hari yo kibunda izuba ntijyaho gose ntiri kwiye ntirishemeye nkuko twari ko byekaga ari moti waboneka ko mende imvura yo bigomba kugwa ariko nino nti tugeje kwiye wabiboneka
nivyo muca mita ikibunda
yo izuba ririke ya nta zuba ryakagishi imvura kabona umenge igomba kugwa tubita ikibunda
aha urumva rero imvugo ziratandukanye kuko nkabimurambya uvuze ikibunda baca bumva akabwa kakiri gatonya
ni hamwe bisandikira muri kisiguro nyinshi nakwego nibyo turabizi ko akabwa kakiri gatonya ariko niyo hamaze nkuko ndakubwiye tubyita ko hari mu kibunda
eha nuko rero Aroni ugashaka yuko no musito gutahiriza abande
hariho abagenzi banje bari Bujumbura hariho abahungiye mu Rwanda Bujumbura hariho Ndwaye Oscar hariho Fiore hariho Pascal hariho Idi hariyo Abduli ariho nabandi bavugiye mu Rwanda nka Elia Gwasa nabandi nka yose kubona ba ndere y'Imana abandere ba singiye bahungiye bambiye ko bari mu Buganda ariho nibundi ari muri Tanzania bita Simone
bose ugatwifuriza ikiga Aaron
bose ndabifurije ikigiza n'ibihe byiza gusa ndabakumbuye sinzi nuko ntazi ko banyumva bumva ko ndabakumbuye nyine bakaraba kuno tubonana nimba bazoza tugazoza tugatera inkuru nka kera
ngira ngo baraza kuronka ubutumwa hama bazogira icyo bakubwiye kino kiganiro turashobora no kubahuza mu gihe muduhaye tunimeho twabo
Wewe ntitwamutoye
ariko tuzogerageza tubikore uzokurikira
mugerageze mu mondo ndere ndamukumbuye gose
urakoze cyane gose Aaron ngaho muyinga ubwire umunsi mwiza
ego namwe mugire umunsi mwiza
ugore wanje ukogaje na sheri wanje
Turafise kandi na Bernard mwiriwe.
Yo?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza. Aho muri kujya Amerika.
Turakomeye dushima Imana.
Yego naje no turakundana imara nyene muri Lilongwe.
Uri Malawi Lilongwe. Eha. Bernard kandi kazina kawe ni gute?
Banyita Nzitunga Bernard.
Nzitunga Bernard uri tunze ngaho Lilongwe none. Uritunze ngaho Lilongwe nkuvuga ko biraza ivyo usanzwe uri mukora
gahoro gahoro nyene umuntu no gupfundikanya no zibuzima bw'igihere ga no muri Afrika bugizima no kandi ari bumwe bwose umuntu yaje kuba nyene cyakamira nyene ariko mbona buzima muri Afrika bwose ari bumwe
havugwa ma
gutasha rero
ego nta kibazo muduge ku ijambo
Nambaje gutasha abanyeshuri bose twabara twiga na kuri gice kirundo harimo n'ibindi Celeste. Ne nundi yitwa Nizika Mashantare. Nundi yitwa Consorace. Nundi yitwa Abere. Aba naje nundi muhungu yitwa Nimugaba Sirize aba imuyinga haya mu rugari bose turashobora twigana imuyinga
bose ugaca ubipfuriza iki no munsi
ndabipfuriza yuko abo bandaya nyine bakora akazi bakarenga bazoranirwa kuko ubu mbona ubuzima si heza cyane
none ga
zibafashe gabo ni n'abagiye gutangura ishuri uyu mwaka
Ego Bernard tukwibarize ngaho Lilongwe uri uhari nk'impunzi canke uhari nk'umurundi asanzwe haba bisanzwe
Je nyine nk'umuntu aje kwiga no bicabiranka nyene narakoze ikibazo ndayoherwa basi nyene ngo cyane sibira mu gihugu nyene mu misi
nuko komeze kwihangana
byaciye byanka nyene narakoze ikibazo ndayoberwa basi kubera nyine usanga ururimi rwanda utarumenyereye nyine ni akashi
nta mashuri bigisha mu cyongereza hari
hariho kubera nta mu gihugu ko tujya mu gifaransa byaragoranye cyane nari maze imanike icyo biragorana nyine musohorize abandi bo ngaho ku iradiyo y'igihugu cy'Amerika nyine
urakoze cyane gose Bernard Nzitunga ngaho Malawi Lilongwe ugire umunsi mwiza hamwe n'abarundi cyangwa abanyarwanda batwumva bari ngaho
ego nange mudusubize ati mugabo ari kintu ari nkeneye kumenya ati bari abantu bari bagiye bo mu Burundi bagiye mu mahiganwa y'inkino y'inzanya yo gukora ubuntu bw'imyuga ntibarabe mwatinze mwabone baze babagaruka mereka hajya bagiye gusharaho
bamwe mu babegereye hagufi barisobanuye baradiyo bari kandi bavuga yuko ari uburenganzira bwabo kuba barashoboye kugira icyo bakoze ku byabo hariho ababiteye ivyatsi abandi bakavuga ati nta kundi niko byagenze ariko reka ko atari ibyo turimo no munsi tube tubiretse
okay
urakoze cyane ngo sugire umunsi mwiza ngaho Bernard Nzitunga muri Malawi
nawe murakoze
Okay.
bigiri na mu bigima no kanyuze mu bishuko ni bigerageza ikirageza kime masoma kamba se yaduzi mbarane none narakimwe cyana tunyeganye
Kurero nchuti bakunzi kiganiro iwanyu mu ntara ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu nko ku minsi ya mbere turabashikiriza makuru abavugwa cyane cyane mu ntara ijya nino navugwa mu makambi ku munsi wa kabiri ayo makuru nyene murayaronka ariko tukarenza ko tukababwira ico abari mu madini atandukanye bagona ku bibazo bitandukanye usanga mu kibano ku munsi wa gatatu turabashikiriza makuru avugwa mu ntara no makambi ariko tukarenza ko tukababwira ingene mwobungabunga amagara yanyu bivanye n'ico mamushaka ko tubashikira ko ku minsi ya kane na makuru tukabangengereza ko iba biriko biranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi kwa gatanu naho amakuru tukongera tukabatahiriza n'abantu mukaba rero mushaka ibyo tubashikira ko ico mugona kuri kino kiganiro mutwandikiye kuri radio yacu @gmail.com
Micho mwiza wanduti abakobwa burungano micho mwiza iye data na mama barabizi kwari wowe nahisemo
hari ngenda kuri yo ari ku murongo ngenda kuri yo mwiriwe
mwiriwe mwiriwe
ego muramaje kenga ngenda kuri
nahi bubanza
ibubanza akandi kazina ni gute ngenda kuri
Yeye ni tukwa ngenda kuyo sofu na liko wazi kuzina jia kingi wenshi.
Kweli kiki ingi leo.
Na kazina kabisa na muhebze ashira na ora ngina gapira komu masike guchi.
Bacha uraka gushi yako.
Ego.
Nonahi wanza habugiwi kika sofu. Nushaka konda kuita sofu ni changi kingi.
Bacha ahi wanza ni imo.
Habugwa maki.
Na mahoro kabisa haratuje akabeho nakazuba gake gake.
Baracha harikacana abanyabubanza canke imiteri yaragabanutse bicabiragabanuka.
Yendi muri zone mu byuko bijya bikomeye neza na neza amajya kwiranda. Yego.
Nuko rero Sophonie ugashaka kuno munsi duca tugutahiriza bande.
Yewe no munsi nshaka gutahiriza nashaka munahirize uwitwa Rukero ari muri Australia.
Mhm.
Na poro ni yongere.
Mhm.
Oh, nuwitwa Rora mu kinama.
Mhm.
Acha mbandanya nkabona siri yake mukozi w'Imana muri Soraria.
Mhm.
Acha mbona na siri ro muri Soraria nyene.
Mhm.
Na abana biwanje n'umufasha wanje.
Eh.
Na baramwanje bose bo batumbereye na Thomas Kamili ndi mukorana.
Turamushikiriza
ubutumwa. Kankusi nyene akora ngaho.
Mhm.
Na wewe nyene Diane ni nahazwe.
Urakoze cyane gose.
Ama hari umuntu yari yarasabye kwifadikanya natwe ku munsi wo gutasha. Yari yaratanze n'akanomero kiwe ngaho ariko niturumva bamucisha ko sinzi ukuntu byaho byaragenze.
Mbesha urumva hari igihe tu telefone ugasanga amatelefone ntarenganye cyangwa ugasanga ntibayafashe. Ariko ntatureka innocent kimenye muhinga bw'ivyuma mugumane gatonya mugumane gato muvugana umubwira akazi na kuyo munaka nimero hama gucyo kwa gatanu tumutunganirize.
Sawa.
Acha gufata mukanya muhinga bw'ivyuma. Urakoze innocent. Urakoze cyane gose na wewe Sophonie. Akabe no kuri we duce dusozera ikiganiro cuno munsi makoze ncuti bakunze mariko muratwumviriza muherere ijya nino ikiganiro iwanyu mu ntara byani nahaje na gihe cyane kubana namwe tuzosubire rero ku munsi wa mbere ino sa kimenye na ingenieur bari muhinga bw'ivyuma twemwe twifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu mugira amahoro n'Imana
Mami kazi male, jiwondo chani,
jiwondo